라디오 이슈대 아메리카. 모나냐 콤비스비가니 자츠쿠리라 디스비드 아메리칸 쇼팅에스 모두 테자마트미다 바람키제 한노 무리스티디오 얀베레 이 워싱턴 DC 브리미나 디덴 용가보 카즈메스 도비가니 자츠쿠리사
ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi murabizi yuko ntabwo duhagaze neza dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38 ku ijana ni byinshi
uwo ni madame Diane Gashumba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ko gufungura nabi ku bana hamwe no ku migambi yo gutorera inyishu ico kibazo umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwiwe ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabaab muri Somalia batanguye irisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bw'uburengero bwa Somalia abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu bumanuko bw'uburengero bw'igihugu cya Uganda ko karere kamaze kiringo kirenga indwi kageramiwe n'imvura y'isegenya Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ku mukanya gato ngume hafi ya maradiyo yanyu dutangira ku makuru avuga hirya no hino ku isi umushikiranganji ajeru kwivuna abansi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwiwe ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan amenyesha ko bazofasha inteko za Leta y'igihugu cya Afghanistan gutsinda abagira iterabwoba amenyesha ko batazoheba abanyagihugu muri Afghanistan mu gihe bageramiwe n'umwansi ashaka kubica mu ntumbero yo gushika ku butegetsi amasaha make imbere yuko ashika igitero cya rokete ku kibuga c'indege cyo ku murwa mukuru Kabul cyakomerekeje abantu batanu Mattis ntiyari hafi y'icyo kibuga c'indege ihe icyo gitero cyaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'iva hari Atlantic OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene ari ku murwa mukuru Kabul yashimikiye ko kwiyemeza ko iryo shirahamwe mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwo yatangaje ko ishyirahamwe OTAN ridaheba urugamba mu gihe ruba rukambye umugambi wa perezida wa Amerika Donald Trump ku byerekeye Afghanistan yatangaje mu kwezi guheze utegekanya guha uruhara runini kurushiriza ibihugu vya mu karere harimwo ubuhindi Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko Burusiya busambura no Moscow gatatu ibigwanisho byacu byose byishishye imyuka y'ubuma Perezida Putin avuga ko ari ikintu cimboneka rimwe atangaza ko ibigwanisho vya nyuma byishishye imyuka y'ubumara byari mu bubiko mu Burusiya byasambuye no Moscow gatatu ivyo Perezida Putin yabishikirije kuri televizion yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye cyane mu ntumbero yo gutuma isi ibamwe umutekano kurushiriza Mukuvuga ko Burusiya bwashoboye gusambura ibigwanisho by'ishishye imyuka y'ubumara imyaka itatu imbere y'igihe cyari gitegekanijwe Perezida Putin yanebaguye abategetsi ba Leta ya Amerika kuba batakurikiye muri iyo nzira yatangaje ko Amerika yigijeyo inshuro zitatu ikiringo ku byo yiyemeje byo gusambura ibigwanisho byayo byose by'ishishye imyuka y'ubumara mukuvuga ko ataburyo bukwiye bujanye n'amafaranga ifise wo gusambura ivyo bigwanisho Tuve mu mahanga tuze muri Afrika abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabaab muri Somalia batanguye ibisani igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara ya Bay na Bakool mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia ivyo bitangazwa n'abategetsi b'ico gihugu Al-Shabaab yigaruriye ibice bitari bike muri zo ntara zibiri iriko iremera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi ivyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay ari Wardere Toyou yabwiye ijwi rya Amerika Service y'Isomali ko abagwanyi ba Al-Shabaab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira gukwiza ibitegire by'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango Toyo avuga ko imiryango myinshi inabana biyo miryango bavuye mu mihana babamwe bahungira mu bisagara binini mu ntara ya Bay harimo ibisagara vya Bade Baidoa Dinsor na Bardale abana bari hagati y'imyaka 9 n'imyaka 18 bavuga ko bahunze ibice biri mu minwe ya Al-Shabaab mu ntara za Bay na Bakool mu kiringo c'imisi mikeyi irangi Al-Shabab ivugwa ko irondera imiryango ifise abana b'abahungu. Igihugu cya Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba imyuzurane n'ibyimbugwa bidashemeye n'ibibazo by'amafaranga leta ikoresha. Ivyo vyatangajwe na President Pierre Mutharika kuri Radio Ijwi rya Amerika. Itangaje ko muri uyu mwaka ubutunzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ivyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Ica kabiri cy'abanyamalawi babayeho mu bukene, mu gihe ca kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. Imyuzurane ikomeye mu ntango z'umwaka w'2015 yakurikiwe n'imyaka 2 y'uruzuba vyatumye igice cy'abanyamalawi badafise bifungurwa bikwiye. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze mu rugendo rw'iwe New York, Perezida Mutharika yatangaje ko ari kagerageza guhindura uko ibintu bimeze mu gihugu mu gushimikira gukubaka amashuri afasha abanyagushiraho uburyo bwo kwiteza imbere no gutuma imitahe iza mu gihugu. Abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu manuko bushiye burengero bw'igihugu cya Uganda ku karere ka Mazikiringo kirenge ndwi kageramiwe n'imvura y'isegenye. Mu gice cya Mfasha, kimwe mu bibanza bikomeye bigirirwa mu imirimo y'ubudandaji muri ako karere, abajeje umutekano batoye ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri icyo gice. Batoye ibindi biziga by'abantu 10 uno munsi kwa gatatu. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo mu karere ka Rubanda. Mu biziga by'abantu bamaze gutogwa, 2 n'abana, 3 abapfasoni, mu gihe 8 ari abagabo. Itangazamakuru ryo mu karere ko mu manuko bushibe urengero rwa Uganda rimenyesha ko abana 2 bapfuye inyuma yo kwimvura y'isegenya itumye haba mwuzurane mu bitaro barimwo mu karere ka Rukungiri. Mubandanya ko twumviriza kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 ibice 3 no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 Kigali, mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira koresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo www.radioyacu voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC duhere ku makuru yo mu karere mu Burundi. Kuva kuri wa gatatu gushika ku munsi w'Imana w'iyindwi ku mugwa mukuru Bujumbura, hariko habera ihayanishagurisha ry'ibidandazwa bihingurirwa muri Tanzania. Icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore asigura ko ari akaryo keza ku bacuruza b'Abarundi n'Abanyatanzania ko kunga ubucuti mu ihanahana ry'ibidandazwa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Urikaneza.
Umushyongoma bananejeje cyane abashitsi bari bavuye muri Tanzania ni bari watanzwe igihe ugururwa igihanisha gurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'Abarundi n'Abatanzania
ku isi nzima. Yanywehe ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi, nta gihugu na kimwe cikwiye. Yego hari ibihugu b'amahinga akomeye, mugabo usanga na rimwe ibyo amahinga yakoresha biva mu bindi bihugu, ugasanga n'ibihinga amahinga akomeye cyane aba mu bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bituma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania tugacaguramo vyiza, batanze bakabona ibyo Burundi hurumbira bakabije duhurumbira n'abagenzi bacu baruna nko twevuze muri jama tubashikirije no kora bati natwebwe turashaka kugura ubumenyi muri ibi bitwa bikora mu gabatanzania bariko neza kurusha, reka duhinyanyure dushiye mu natwe zoronga iso gusumba. Bari ko ari kogo kidasanzwe gituma imigendere ku mipaka uri ya Tanzania iba myiza gusumba, gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadandaza bakadandaza leta yacu ari katura koyoko no ku ruhande rw'urundi gutyo nyine.
Abenshi mu baje muri ihanishagurisha n'abakenyezi. Jamya Rajabo w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta ya Burundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nk'uko igihugu ciwe kibikora.
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu. Yale maisha yetu kama yako chini, basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30. Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere ngo dutuma twisononura. Ubu abakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta. Ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera. Dufite ayo mashira hamwe yitwa Bikoba. Nongaha batangura kwegeranya abagore bakuye 30 leta ibafasha nikintu leta ya Burundi yari kuye gukora. Icyo barano kubazana bakigira ku karorero ka Tanzania turabahaye ikaze cyane.
Funze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana.
Icyegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri yasa.
Iterambere byose n'ibitangura rimwe. Hama hagiye intango, haragira batangura bakayakarokeza abandi, amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya aho muri Tanzania ivyo amazi misa twereka abarundi bene bacu ndabahumirije, barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu minsi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura.
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana ry'ibicuruzwa hagati y'Uburundi na Tanzania rizashemeye.
Wali kutana marasi wetu kule Ngara wakatambia jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Aba perezida bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga aca mwihanahana ry'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugereranije je n'abantu barenga miliyoni 61 b'ibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa. Intumbero yacu ni uko abarundi n'abatanzania bahanahana ibidandazwa. Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa. Ibyo bizofasha abarundi kuko nta muhora wo kwiba hari mufite. Hari kiyaga Tanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority. Intumbero ni ugufasha abarundi n'abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa
wa Burundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nkarehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam bajyohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenye binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa. Lakini toka
ni byukuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinye Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa. Ariko kuva mvuye Tanzania mbona byose ari byiza. Nejo twaciye mu gisaga mbona haratekanye. Abacuruza n'abagwiza tunga baza n'imitahe uyu Burundi haratekanye ni heza.
Biashara wawekezaji waje kuwekeza huko sio kubaya, sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri.
Ibaye inchuro ya mbere hatunganywe hanishagurisha ritegwa n'ibihugu byombi bibiri Burundi na Tanzania. Ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose byinjira ku butaka bw'u Burundi, byinshi bica muri Tanzania. Ikivuko cha Dar es Salaam cyo nyene gica ku bice birenga 70% byavyo. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda mu mugambi w'imyaka 7 leta itegekanya guhagurukira ikibazo cyo gufungura nabi ku bana ubu gisa n'igiteye impungenge. Ibiharuro bitangwa no gushikiranganje bw'amagara y'abantu bigaragaza ko abana bangana na 38% byibonekeza ko bafungura nabi. Inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Ministre w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda muri iyi myaka 7 no kuvuga kuva muri 2017 kugeza muri 2024 yavuze ko leta igiye kwita ku bikorwa byo kurandura imirire mibi mu bana. Leta ivuga ko abana bahuye n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi bazakomeza guhabwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Imibare itangazwa na Ministeri y'Ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'imirire mibi kikiri ingora bahizi mu bihangayikishije igihugu. Ministre Diane Gashumba w'Ubuzima aherutse gutanga gatsara dijwe rya Amerika ko abana 38% muri iki gihe bagaragarwaho n'imirire mibi.
Ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Murabizi yuko ntabwo duhagaze neza, dufite abana bakibarirwa aho bakiboneka imirire mibi bagera kuri 38%, ni byinshi. Turateganya kubigabanya rwose bikajya munsi ya 20%
mu
myaka ibiri iri imbere.
Murumva ari ibintu bizakunda,
byakunda dushyizemo imbaraga nyinshi.
Kugabanya imirire mibi n'umwitozo usa n'uzagorana bitewe n'ubukene usanga mu miryango. Abana benshi ku misozi ubasangana indwara ya bwaki, ariko ibisobanuro ababyeyi batanga babihurizaho hafi ya bose. Ubukene nibwo berekana nk'intandaro ya byose. Aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika batuye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo.
Tuba hano turi na twana dutatu turi bane.
Mbwira uko ubagaburira.
Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora tubiri undi tubiri, tugasasa tugaryama saa sita hari giye tutarya twa tundi duke tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturiye nijoro
iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa nge no gufunguza senjya kubeshya ubwo nukwiryamira ikibi nukwiba nkuba abana banje barabwirirwa bakaburara n'ubujo bune nabyajundi ubu nta n'igikomangiro rwose ubundi zero naho Imana nyagasani Yezu wenyine niwe wagomba kumfasha
gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka irindwi iteganya kandi gushyira igikoni cy'intangarugero muri buri mudugudu ababyeyi bakigishwa guteka indyo yuzuye Minisitiri w'ubuzima yemeranya n'ababyeyi bavuga ko kurwaza bwaki biterwa n'ubukene
kugabanya biriya bipimo ntago byoroshye kuko iyo umwana yagwingiye aba yagwingiye nta naho bigarurira no kuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ku bagore batwite kugira ngo babyare abana bameze neza umwana wonka umwana w'uruhinja no gufatirana hakiri kare
iyi mirire mibire rigendana hanini n'ubukene mu miryango ntabwo nibaza ko Minisiteri y'ubuzima izarandura ikibazo cy'ubukene akenshi niko benshi bavuga
imirire mibi rero ahubwo igitangaje ubushakashatsi bwagiye bukorwa ntabwo bijyanye n'ubukene ahubwo ni imyumvire kuko araho usanga abantu bishoboye ahantu ndaguha urugero mu turere twiza uzasanga imirire mibi mu Rwanda iri hariya hegereye ikiyaga cy'Ikivu ahantu hari ubutaka bwera aho rero niho twebwe nk'abayobozi dufite inshingano ikomeye kwigisha abaturage kuko ntabwo twakomeza kwicara ngo tuvuge ngo ni imyumvire
gahunda yo kuringaniza imbyaro nayo ngo izitabwaho muri iyi myaka irindwi mu Rwanda umubyeyi umwe yabarirwaga abana bane n'ibice bibiri mu mwaka wa 2015 bavuye kuri batandatu n'ibice bine mu mwaka wa 2010 intego ya Leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2020 nubwo kugeza muri uwo mwaka intego ya Leta y'u Rwanda niyo kugeza ku bana batatu mu mwaka wa 2020 Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
bakunze ibijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Muhandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko biri mu nama yo kurabira hamwe aho bigejeje mu gushira mu ngiro umugambi w'ukorohereza abadandaza n'abagwiza tunga bo muri ako karere abaserukira Burundi n'u Rwanda bavuze ko ubu inzitizi zahora ku mipaka y'ivyo bihugu ziriko ziragabanuka inkuru yumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claven iyo nkuru ari yarusha
Nuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umugambi wo korohereza abadandaza habe n'abagwiza tunga muri ako karere ofise ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo muri izo nzitizi harimo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo canke babishoje mu kindi gihugu ibyo basabwa ku mipaka ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushyira mu ngiro uwo mugambi tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza
iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha
Uburundi nabwo nyene bavuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwiza tunga boroherezwe Aimable Nkunzi umwami n'umwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi
mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo tworohereze abadandaza ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa le dictionnaire de formaté administrative twabigabanya kugira ngo borohegwe barondere ama document make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse kandi bitewe biragora cyane
ikibazo gishimikirwa ko nibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke urungunganizi umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Burundi
hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'u Burundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda naho mu Rwanda bararangura mu Burundi ivyo nibaza ko atakibazo kihari mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turi abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba
no muyobozi ajejwe ivyo gufasha bituri kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona
nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu bitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC. Akajagari kasubiye kwaduka mu nama nshingamateka y'igihugu cya Uganda ku munsi wa kabiri igihe abashingamateka b'imigambwe itavuga rumwe banka ko bagenzi babo mu mugambi uri ku butegetsi bazana ingingo igenewe guhindura itegeko nshingiro kugira inzitizi y'imyaka y'ubukuru ku mukuru w'igihugu ihanagugwe mu ibwirizwa nshingiro. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi turi kumwe ku telefone wiriwe. Watubwira uko ibintu byagenze no munsi?
Ino munsi ino kushina amategeko yashiriyeho yaraye ishoriye ubwo umuntu cyari gitangira rero asigaje nko gushina amategeko yahise asoma urutonde rw'amazina 25 z'abashinga amategeko ku ruhande rwa Gabriel avuga ko abo bantu bagomba gusohoka mu gushina amategeko kwa birukanye by'agateganyo ngo abo bayi bateje akajagari mu nama y'ejo rero amaze gusoma ibindi nahanditse haduka izindi mvururu habaza kongera kurwana gukurikirana amakofi gukurikirana indangururamajwi biba ngombwa ko abashinzwe umutekano binjira mu cyumba kimwe cyaberaga mu nama kugira ngo basohore abantu nuko basohora mu buryo bubi cyane bamwe barakubitwa nandi ngo bamwe mu bashinga amategeko bafashwe ntabwo aho bafungiwe hari hamenyekana
ukwihweza iyo nteguro y'itegeko ntibyabandanije
yego byakomeje muga imigigara imaze kuba perezida w'inzego yanishyiye asubika kumara igihe cy'isaha nuko bagarutse yongera yemerera abo ku ruhande gushaka ari ku butegetsi bashyigikiye itegeko kugira ngo batange imyanzuro yabo basaba ko uhabda igihe cyo kugira ngo baje kugitegura neza hanyuma amaze kubemeza gutangira gutanga imyanzuro yabo abakire bo mashaka akavuga rimwe n'ubutegetsi n'abandi bahakanya ko iryo tegeko ryahirirwa bo bahita basohoka hanyuma ibyo byose biba hari mu nteko ishinga amategeko harimo uruhande rumwe rwonyine uruhande rw'ishaka riri ku butegetsi.
Uwitegereza ubona ni ikibazo kwihweza iyo nteguro y'iryo tegeko ni ikintu gikiyemo kubiri abashinga amateka no mu gihugu ndi ko bimeze witegereza nka ngaho i Kampala ubona abantu babivuga kwi
kuri urebye uko bihagarariye igihugu cyose kuva Majyaruguru kumanuka Majyepfo mu mujyi wa Kampala n'imijyi yose kuvaho igitekerezo cyose naho byatangiye kuvugirwa n'ukwezi gushize niyo nibyo bivuga n'ibyo ku maradiyo ku mateleviziyo n'inyamakuru abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga abantu baganira mu bari muri taxi mu maresitora bose nicyo bavugaho kandi abenshi ko bagihakanya ndetse binagaragara cyane ko bagihakanya kuko ubona n'imyigaragambyo yabaye abaturage n'abaturage bo mu byaro kuri babihakanya bakigaragambya mu ntara zitandukanye abanyeshuri makaminuza atandukanye abaprofeseri n'abarimu bose babihakanya ariko abagaragara ko babishyigikiye ni abantu bake bari mu butegetsi cyane cyane abashinga amategeko.
Abo bari ku butegetsi basigura iki bari mu mugambi uri ku butegetsi niyo nsiguro batanga gukuraho izo nzitizi ku myaka ntarengwa ko y'ubukuru bw'umukuru w'igihugu
bavuga ko perezida Museveni ari umutegetsi w'intwari yayoboye neza kandi ko mu 2021 ubwo amatora azongera kuba azaba amaze gusimbura imyaka 25 yo umutegetsi w'umuperezida agomba kugarukiraho ariko bo kandi bakavuga ko bitareba perezida Museveni wenyine bakavuga yuko ndetse bireba n'abandi bagira amategeko kandi noneho ndetse bagasubira inyuma bakuraho n'ikiringo cy'imyaka 35 y'aho umuntu agomba guhera kwiyamamariza kuvuga ngo niri hafi imyaka 35 nawe ashobora kwiyamamaza so akaba bavuga ko bitareba perezida Museveni wenyine ko bareba n'abandi banyapolitike bose bazashaka kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda.
Turagushimiye na mumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari i Kampala muri Uganda.
Urakoze nani.
Imbere ko turangiza ibiganiro twari tubafitiye kuri stade dusubiye tubibutse ingingo ngunguru z'amakuru twabashikirije. Umushikiranganji ajeje ku kwivuna abansi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rw'uyo ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul uno munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan amenyesha ko bazofasha inteko za Leta y'icyo gihugu gutsinda abagira iterabwoba. Avuga ko atazohera abanyagihugu bo muri Afghanistan mu gihe bageremiwe n'umwansi ashaka kubica mu ntumbero y'ugushika ku butegetsi. Tugiye tubabwira ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Uburusiya bwasambuye no munsi wa gatatu ibigwanisho byose byesheje imyuka y'ubumara. Perezida Putin avuga ko ari ikintu cy'imboneka rimwe, atangaza ko ibigwanisho vya nyuma byesheje imyuka y'ubumara byari mu bubiko mu Burusiya byasambuwe no munsi kuwa gatatu. Ku makuru yerekeye Afrika twabwiye ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa al-Shabab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia. Ibyo bitangazwa n'abategetsi b'icyo gihugu. Al-Shabab yigaruriye ibice bitari bike muri izo ntara zibiri iri kiremerera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi. Ivyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay ari Wardere Doyo yabwiye Ijwi rya Amerika Service y'i Somali ko abagwanyi ba Al-Shabab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira kwiza ibitegere by'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango. Tongeye tubabwira ko igihugu ca Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba imyuzurane ivyimbugwa bidashemeye n'ibibazo vy'amafaranga leta ikoresha. Vyatangajwe na Prezida Peter Mutharika kuri radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko muri uyu mwaka ubutunguzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranyije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya iba kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ibyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FM cyakabije abanyamalawi babayeho mu bukene mu gihe cya kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. twabwiye ko abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu manuko bushyira uburengero bwa Uganda ku karere kamaze kihe kirengindwi kageramiwe n'imvura isegenye. Icyo cya mfasha kimwe mu bibanza bikomeye bigirirwamo imirimo y'ubudanje muri ako karere abajeje umutekano batoye ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri icyo gice. Batoye ibindi biziga 10 ku munsi wa gatatu, ibyo byatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo muri ako karere. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro tuba tubafite kuri isahani yo bigarukiye. Dushimiye Njeni yo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Dushimiye kandi Fatou Alimas Kalara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Amakuru mwashikijwe nanje Fideni Yongabo. Ndabifurije amahoro y'Imana, mugire ijoro ryiza, mwumve ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.